Ejide na hayo atawe muri yompi ku itariki ya ndwi y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'2019 yahagaritswe inyuma y'ifoto yiwe yabonetse ku mbuga nkoranyambaga yamwerekana yicaye mu ntebe ya President Pierre Nkurunziza. Iyo foto yari yifotoje ari ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko bishuburengero bw'u Burundi mu mpera z'umwaka w'2018. Uwo mucamanza wa sentare nkuru ya Muha ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura akaba yaranigeze gutwara sentare nkuru yo mu Rumonge yabikoze hajeje gutunganya ibikorwa by'inama y'ubucamanza Conseil de la Magistrature mu Gifaransa. Mu byo havuye yagirizwa harimo gushaka kwihagira amabanga no gucafuza umukuru w'igihugu n'umushikanganji w'ubutungane. Umushikiriza manza wa Republika muri urwo rubanza yahavuye asaba ko urubanza ruja mu idonido ariko umuburanyi n'abamwunganira basanga hari ingingo zaho nyanzwe zituma icyo kiringo cyobakirabangiriweko. Maitre Gordien Uwimana mwunganira yabwiye amenyeshamakuru asohotse mu rukiko.
Amateka abirekura nk'ingingo y'ijana 56 akarongo ka mbere yabivuga yuko urubanza rudashobora kuza mu idonido mu gihe ikijanye n'ifungwa ry'agateganyo icyo bita controle de la détention préventive kitarahera. Rero twavyeretse section du premier degré turayereka yuko kuri urubanza ntishobora kuja mu idonido mu gihe ibijanye na détention préventive bitarahera. Urubanza rwacu rw'umwiherero bacasohora ingingo ivuga yuko inzitizi twerekanye atagaciro zifite atarizo. Tumaze kubibona uko twaciye twunguruza rero muri ya deuxième section. Rero uno munsi uri hejuru niho duhejeje kuburana kijanye n'izo nzitizi twerekanye. Rero sentare igiye kwiga nayo irabe ko vyukuri izo nzitizi twashikirize ata shingiro zifite.
Imbere yo kuvyiga igisata cy'iyungururizo ca sentare ntayinyuzwa cyari cyatezuriye uregwa. Ariko umushikiriza manza wa Repubulika yasavye ko atoburana yidegenza asigura ko ari bituma bifadika yafatiyeko. Niho hasohoka uwundi mutahe ugumiza mu munyororo Egide Nahimana. Umushingwa manza Nduwimana n'ibinyene abibona mu ihonyangwa ry'amategeko.
Ingingo y'ijana 55 akarongo kagira gatatu iravuga yuko iyo umuntu ahagaritswe kuri manda ku kintu gishasha canke icyo aricyo cyose icyo cyaha bateza kucumviriza ko bakakimubaza ko. Iyo ngingo nyine iravuga yuko umushikiriza manza iyo yumvirije uwo yagizwe icyaha ategereza kumujyana imbere y'umucamanza mu minsi itarenze 15. Or nahayo Egide kuva abaye hayareje no kuvuga ahagaritse ubugira kabiri iyo manda yasohowe itariki imwe z'ukwa gatatu 2019 ntiyigeze daboro yumvirizwa ko icyo cyaha ibyo bintu bishasha kandi ntiyigeze ashyirwa imbere y'umucamanza. Amikini nacyo ni uko ingingo ya 74 y'igitabo nyine kiraba ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa nayo nyine iratomoye. Iyo uwagirizwa icyaha yarasanzwe afunzwe ntushobora kumuhagarika kandi mu gihe icyaha yagirizwa cyangwa byose biteranije bitarenze imyaka 10. Or Egide ugerageje guteranya ibyaha byose yagiye yagirizwa ni imyaka 8 n'ukwezi kumwe yohanisha. Ibyo navyo nyine ni mu gihe yumvirijwe rero mu gihe atumvirije kwese senari yuko afunzwe hahonyanze amategeko icyo twita detention arbitraire.
Umucamanza Egide Nduwimana afungiwe mu ibohoro rikuru rya Bujumbura hazwi nka Mpimba inyuma y'ukwezi kumwe niho ingingo ya senari zomenyekana. Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika.